mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edir Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Umucafu umuntu yaje akawutora yamenye ko azana n'umuduga ukoswe unywa igitoro, bariha amahera ku metero kibe. Iyo abantu batariha amashyirahamwe ntashobora kubandanya akora.
Uwo ni Fredy Mbonimpa, umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura, avuga ko bagiye gutangira gufatira ibihano abantu batishyura amafaranga yo gukura imyanda mu mujyi. Inkuru n'izindi zirimo amakuru y'imikino na siporo turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Rakoze direka tu yahere kuri ayo makuru y'inkino nyene. Igihugu cya Maroc ejo ku munsi w'Imana niho cyatsindira ku nshuro yacyo ya mbere igikombe cy'imigwi inserukira bihugu y'abakinnyi bakinira ku mugabane wa Afrika CHAN 2018, nyuma yo gutsinda Nigeria ibitsindo 4 ku busa mu rukino rwa nyuma rwa finali rwabahuje ejo ku munsi w'Imana rwabereye i Casablanca muri icyo gihugu cya Maroc nyene. Ugo rukino rero rwaje rukurikira ubwo ku munsi wa gatandatu aho Sudani yatsindiye kibanza cya gatatu inyuma yo gutsinda Libya ibitsindo 4-2, barinze gutera za penalty kuko umwanya utekanijwe urukino wari warangiye bose banganije igitsindo 1-1. Abimukira baharurwa mu bihumbi bagwiriyemwo abanyafrika baba muri Israeli batanguye guhabwa ivyete bibasaba gutaha iwabo ataruko bagatabwa mu mvuto. Umwe mu bajejwe gutanga amakuru mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri Israeli yavuze ko aberwa n'iyo ngingo ari abimukira barenza imyaka 18 badafise ibyangombwa nabo baharurwa mu bihumbi 38. Leta ya Israeli mu ntango z'ukwa mbere yemeye amadolari 3,500 uwo wese ashaka guhunguka canke kuja mu kindi gihugu ku bushake bwiwe. Ibihugu nk'u Rwanda n'Uganda byemeye kuzokwakira abimukira bari ku rutonde rw'ababwirizwa gutaha byagirijwe kuba biriko birakora urudandazwa rw'abantu biciye mu masezerano yo mu mpisho byasinyiraniye na Israeli. Ariko ibyo byagirije byose ibihugu byompi u Rwanda n'Uganda byamiriye kure ibyo byagirije. U Rwanda ruhakana ko rutigeze rusinya ayo masezerano. Tukiri kuyimukira kandi ibiziga 16 byabimukira byararobwe ku munsi wa gatandatu ku nkengera za Maroc ku muhorugana muri Espagne, aho abatari bake bamye bagerageza guca kuva mu ntango z'uyu mwaka twatanguye. 15 muri bo bamuka muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, uwundi umwe ava mu gihugu cya Maroc nk'uko byatangajwe ejo ku munsi w'Imana n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Ibiharuro bya nyuma bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira byerekana ko Espagne yabaye urwinjiriro rugira kabiri rw'abimukira bagana Uburayi, aho kuva mu ntango z'uyu mwaka 1979 ari bo bahaciye, mu gihe Ubutaliyani buze ubwa mbere haciye 1256. Igihugu cya Costa Rica ejo ku munsi w'Imana niho cyatunganya amatora y'umukuru w'igihugu mushasha, aho abakandida mu miyamamazo bashimikiye cyane ku kibazo cy'ababana bahuza ibitsina giteye impari muri icyo gihugu. Abakandida 13 nibo bariko bahiganirwa kuzosubirira Perezida Luis Guillermo Solis ibwirizwa shingiro ritemerera ikindi kiringo cya kabiri, ariko uzotahukana iyo ntsinzi ntaragaragara. Mu gihe 5 yotsinda ku majwi 40%, 2 ba mbere bazoca bongera guhiganwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 4. Abanyagihugu 10 ba Siriya barafuye abandi batanu bakaba bagifise ibibazo byo guhema neza bakaba bari mu bitaro ejo ku munsi w'Imana niho byabaye inyuma y'ibitero by'indege za leta ya Bashar al-Assad mu gisagara cha Sarakeb mu buraruko bushira uburengero amakuru dukesha ishyirahamwe ryo muri Siriya riharanira agateka kazi na muntu iryo shyirahamwe rivuga ko umunuko mubi w'ivyuka byavuye muri ivyo bitero wakwiragiye inyuma yaho kajugujugu za leta zigabiye ibitero mu makartie yo mu gisagara cha Sarakebe ni mu ntara ya Idlib ku munsi wa kane umushikiranganji wa leta zumwe za Amerika ajejwe kwivuna abansi Jim Mattis yavuze ko leta ya Bashar al-Assad hamwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislamu babandanya gukoresha ivyuka vy'ubumara Siriya yarahakanye ku munsi wa gatandatu iyo byagirije bya leta zumwe za Amerika mu kuvuga ko ari ibinyoma mu kurangiza muri Amerika nyene igipolisi cha muri leta zumwe za Amerika ni muri leta ya Carolina yefo gitangaza ko abantu babiri ari bo bahitanywe n'impanuka ya gari ya moshi zibiri zasekanye abagera 70 nabo barakomereka imwe muri izo gari ya moshi yagize isanganya arimwo ingenzi 47 zariko ziva mu gisagara cha New York zigana igisagara cha Miami yindi nayo yari itwaye ibidandazwa impanuka ibaye inyuma y'iminsi mike gari ya moshi itwaye bamwe mu ndongozi zo mu mugambwe wa Republikani harimo na Paul Ryan atwari n'amashinga amateka ya Amerika isekanye n'umuduga muri leta ya Virginia.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ishyirahamwe rikora ibijyanye n'ikawa mu Burundi Bugestar riherutse kugabanya abakozi ku rugero rwa 90%. Bamwe muri abo bakozi bagabanyijwe bahoze bakorera amatonorero yagurishijwe na leta. Usibye kudashimishwa nuko bagabanyijwe abo bakozi bavuga ko amasezerano yitagiranye n'abaguze amatonorero atakurikijwe kubyerekeye abakozi ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco ndarurinze ingozi
abakozi baba 30 nibo bamaze kugabanywa mu ishyirahamwe rigura rigatonora ikawa Bugestar rifite icyicaro mu gisagara cya Ngozi nka bose bakora ku matonorero y'ikawa yubatswe mu bice bitandukanye cyane cyane mu ntara ya Ngozi abagabanijwe bemeza ko bagabanijwe gushika ku rugero rwa 90% gushika uno munsi abagabanijwe basa n'abatanyijijwe n'imvo yatumye barungikwa uko bayishikirijwe
haze iminsi itarenga ibiri batubwiye yuko sosiyete yahombye hanyuma iyo minsi ibiri iheze baca baratwirukana batangiye kwirukana mu gihe wa mbere wari usanzwe uri kurakora n'ubundi twari gutahira rimwe nuko gusa hari habari basanze bari mu makonji banyibaza ko babanse kubirukana kubera ko bakiri mu ikonji n'ayandi hoho twari gutaha dutahiye rimwe
ni ku igerekerezo rya 2018 z'ukwezi kwa 11 niho batugirisha inama baratubwira yuko abakozi bagiye kugabanywa ariko rero cyagiye gutangaza nuko bukeye kabiri ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 nyine mu 2017 niho abambere baca batangura kuronka amakete kubera rero tutigeze tugishwa inama mu iryo gabanywa na numwe rero yigeze abyakira neza
kubgabo bari guhabwa umwanya ukwiye wo kwitegura
musanze iyo baza kuduteguza aho ati mu mwaka uza tuzogabanya abakozi ati kuko murabona societe irikirahomba bigaragara bakabitwereka n'ukuri nta wari gutangara kuko nta muntu adahomba kandi niho gatamuntu atunguka ibyo twabivuganye nta ningwana dari gutera umuntu n'umwe yatutangajire nuko mu minsi ibiri nabivuze n'ubwa mbere buryo umuntu aguye ko nkagace nta byiza byiwe
bavuga ko bagiye kwitura ubutungane
twebwe ikintu tutekanya igihe Bugestare idashoboye kwisubira ko twe two kwitura ubutungane ubutungane bw'u Burundi kuko nta yindi nzira yindi isuka imaze kubona ikete igiye gukora mu kazi nta kindi kiba gisigaye cyo kwitura ubutungane
ariko urabiraba amategeko yarahonyanzwe rwose kuko ikibazo cya sosiyete kibazwa abakozi n'umukoresha
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Bugestare Prosper Meme Bigirindavyi avuga ko habaye itunganywa rishasha ry'ishyirahamwe. Umuyobozi mukuru wa Bugestare atangaza ko bene imitahe basanze ari ngombwa ko ishyirahamwe rinagurwa kugira rishobore kubandanya rihiganwa neza ku isoko mpuzamakungu. Muri iryo tunganywa gushasha ry'ishyirahamwe, Bigirindavyi avuga ko hagiyemo kugabanya abakozi, asigura ko binarekuwe n'amategeko. Anasigura ko iyo ndinganizo nshasha ifite ihangiro ryo kongereza akarusho kahora gahabwa umurimyi. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Bugestar aremeza ko inama ya bose yakoranye, abakozi barasigurirwa umugambi wo kubagabanya naho abagabanijwe bemeza ko baturumbukiwe. Mu bagabanijwe harimo abahora bakorera amatonorero yahoze ara ya leta imbere yo kuyashira mu minwe y'abikorera utwabo. Abo hari n'ikindi bategekanya gukora imbere yo kwitura ubutungane.
Tukiva muri Sogestar twashikirijwe abandi bakoresha kandi biramenyeshwa n'inzego zitari zike zijejwe igihugu, nico gituma natwe n'ubu tugiye kumenyesha izo nzego nyene zamenyeshejwe mu gihe cya privatisation yuko abo baduhaye badutaye hanze.
Prosper Merime Bigindavyi avuga ko amasezerano bagiraniye na leta ku bakozi yubahirijwe. Amyesha ko bari bemeranije kubagumya imyaka ibiri, iyo nayo ikaba yararangiye. Prosper Merime avuga ko abahoze ari abakozi b'amatonorero ya leta ari 11 gusa, abo nabo agasigura ko bahawe ivyo bakomoregwa n'amategeko imbere yo kurungikwa. Umuyobozi mukuru wa Bugestar ati benshi mu bagabanijwe bakora akazi ko mu isarura ry'ikawa gusa. Asozera avuga ko yiteguye kumviriza uyo wese yifuza kuronka umuco kwigabanywa ry'abakozi. Bigirindavyi avuga ko amategeko yose agenga abakozi n'akazi yakurikijwe muri ico gikogo. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tugume mu Burundi, amashyirahamwe akura imyanda mu gisagara cya Bujumbura yemeza ko afite ibibazo by'abaturage batayariha, ari nacyo gituma igikorwa cyo gukura imyanda kitagenda neza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana i Bujumbura mu Burundi.
Mu makartiye atandukanye y'igisagara cya Bujumbura, abanyagihugu bidoga ko amashyirahamwe yahawe igikorwa cyo gukura imicafu atari ko arakora neza icyo gikorwa. Kiretse ko hari naho batakibona abaje gutora uyo mucafu, abandi bemeza ko amasezerano basinyiraniye nayo mashirahamwe amwe muri ayo mashirahamwe atayakurikiza, bakababazwa n'ingene baguma bakwa amafaranga kandi micafu idakugwa mu mpango zabo.
Naho bariko baravuga ngo dutanga amahera y'imicafu, none iyo micafu bazoza bayijyana he? Ko muna kugeza uno munsi n'abatanze amahera iyo micafu itahava, bagakomeza batwaka amafaranga gusa.
Aya mashyirahamwe yoyo atamakosa ku banyagisagara cha Bujumbura. Jean Pierre Ndayishimiye arongo ishyirahamwe Isuku Iwacu akavuga ko benshi batariha ayo mashyirahamwe kandi bategerezwa kuri imbere y'igikogwa. Ahandi naho banyagisagara baragora baje gutora iyo micafu.
Hariho n'abanyagihugu bagorana, usanga uje kumukurira ubucafu umwanya wamubwiye si hari, imodoka imaze kurengana igihe nko parcelle zitanu akaza yiruka ngo subira inyuma, ako niko barakazi. Kandi ni prepeye umunyagihugu ateza kuri imbere yuko bamutwarira ubucafu, niko gitegerezwa kumera. Ariko kubera itegeko twahawe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura igihe imicafu yari yabaye ndanse, twaciye tuja gukora dushyiramo ingufu kugira ngo ubwo bucafu bugabanuke. Ariko abukoreye ugiye kubarisha bakakubwira ko atamahera bafise, umva ko ico naco ari ntambamye ku mashyirahamwe. Amashyirahamwe n'ataronse uburyo ntashobora gukora neza.
N'indongozi z'igisagara cya Bujumbura bemeza ko ico kibazo bakizi, ko hari abatariha ibyananije amashyirahamwe amwamwe yakora ico gikorwa. Urongo w'igisagara cya Bujumbura yemeza ariko ko amazone yose kiretse zone Gihosha afise amashyirahamwe akura imicafu mu mango. Fredy Monima arongoye igisagara cha Bujumbura akemeza ko ibihano bigiye gufatwa kugira ico gikorwa cyo gusukura igisagara n'igihagarare.
Umucafu
umuntu yaje akawutora bamenye ko azana no muduga ukoswe unywe gitoro bariha amahera ku metero kibe ibihumbi bibiri iyo bayitwaye hari aho babisuka no guhemba abakozi ivyo byose rero iyo abantu batariha amashiramu nashora kubandanya akora nico gituma rero twashatse nabo bantu bavuga yuko badakurigwa rimwe ibigaba kandi tugira tushiremo ingufu zose zishoboka umuntu wese yakuriye umucafu ashobore kuriha tumuci hadabu kuko amashiramu ananiwe natwe twatunaniwe
kiretse icyo kibazo ikindi giteye inambamye mwikugwa y'imicafu mu gisagara cha Bujumbura nuko aho bahora basuka iyo micafu ku mubone wa buterere wuzuye aho naho abarongoye igisagara cha Bujumbura bakemeza ko baza bararonse ikindi kibanza mu Kanyosha muri komine Muha abanyabuterere bo begereye ico kibanza bavuga ko kubona umucafu utagishirwa mu binogo bishobora kubatera indwara bagasaba ko vyokogwa vuba iyo micafu kimurigwa handi
uno munsi turashobora kutagwara mugabo inyuma y'imyaka nyingahe ugasanga turagwaye kuko bahata ibintu biboze bahata umucafu wose vye mu gisagara cha Bujumbura dusaba ko iriyararagimuka kabisa rikahava
iriyarara nubundi lirazana n'ingwara abaganga barabizi yuko ahantu hari micafu hose hama hari ingwara rero twasaba yuko iriyarara ryohava banyakubahwa mudukuriraho mudukuriraho
kuri ico kibazo umukuru w'igisagara cha Bujumbura avuga ko ico kibanza ari ca leta abanyagihugu nabo borondera ahandi baja kuba ikibazo cyo gukura imicafu mu gisagara cha Bujumbura cyatanguye kwibonekeza mu mpera z'ukwezi kwa 2017 aho abarongoye igisagara bemeje kwishyira sitemu yakora icyo gikorwa ryahuye n'ibibazo mu gutora umuti icyo gikorwa kicategurirwa amashyirahamwe yigenga ayo nayo akaba afise amakartiye cyangwa amazone agikoreramwo ku biciro bitandukanye bivanye naho umuntu aba cyangwa icyakorera Remonzi mana ibujumbura ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya sport n'imikino avugwa mu karere k'ibiyaga bigari here mu Rwanda umunyamakuru ijwi rya Amerika Claude Munyandinda niwe wayaduteguriye
Umukino wo gusiganwa ku magare umunyarwanda Areruya Joseph ejo ku cyumweru yongeye kwandika amateka akomeye ubwo yegukanaga isiganwa Tour de l'Espoir muri Kameruni kuyiteranya cy'intera zose zari zigize iri siganwa Areruya Joseph yaje kwisonga nubwo yari yabaye wa kane muri etape isoza ubwo bavaga ahitwa Akono berekeza mu murwa mukuru Yaounde ahareshya n'ibirometero 80 kwegukana Tour de l'Espoir byahise bihesha Areruya uburenganzira bwo kwitabira isiganwa Tour de l'Avenir ari ryo Tour de France y'abakinnyi batarenje imyaka 23 rikazaba mu kwezi kwa munani Joseph Areruya mu gihe kitarenze amezi atatu amaze gutsinda amasiganwa mpuzamahanga atatu yose mu kwezi kwa 11 umwaka ushize yatwaye Tour du Rwanda mu kwezi gushize kwa mbere yegukana la Tropicale Amissa Bongo muri Gabon none aci agahigo ko kuba uwa mbere muri Tour de l'Espoir tunyarukiye mu mpira maguru irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro rigeze muri kimwe cya 16 kirangiza ejo ndi kwa gatandatu amakipe atanu yabonye itike yo gukomeza muri iki cyiciro nyuma yo gutsinda imikino y'amahirwe ya nyuma ayo makipe ni Sorwate FC yakuyemo Vision Jeunesse Nouvelle Gasabo FC yasezereye Akagera FC giti cy'inyoni yakomeje imaze kwigizayo Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye Asporo yakuyemo Sec Academy hakaba na Rwamagana FC yakomeje imaze gukuramo Nyagatare FC Ejo kwa kabiri ndetse n'ejo kwa gatatu hateganyijwe imikino ibanza ya kimwe cya 16 kirangiza. Kumusi wejo giti cy'inyoni izahura na APR FC kuri stade ya Kigali Inyamirambo. Rwamagana City izakina n'Amagaju bakinirwa Rwamagana. Gasabo United izahura na AS Kigali kuri Ferwafa. Ikipe ya Unity FC y'Igasogi izahura na Bugesera bakinire ku kibuga cy'Indera. Ku kibuga cy'Kirehe ikipe Kirehe FC izahura na Police FC kuri stade ku Kicukiro. Heroes izaba yakiriye Musanze FC naho Esperance FC ihurira na Kiyovu Sport kumumena. Ku wa gatatu imikino ya kimwe cya 16 kirangiza mu mikino ibanza izakomeza. Sorwate FC izaba yakiriye Espoir FC ikinihira. Ikipe ya Asporo FC izahura na Rayon Sport kuri stade ya Kigali Inyamirambo. Kuri stade ya Ferwafa ikipe Intare izahura na Marine FC. Kuruyenzi ikipe ya Pepiniere izahura na Gicumbi. Hope FC izahura na Mukura Victory Sport irutsiro. Ikipe ya Vision FC izahura na AS Muhanga bakine kumumena. Etoile de l'Est izaba yakiriye Etincelles FC nanone kuri stade de l'Amitié kumumena. Miroplast izahura na Sunrise kuri stade ya Mironko naho United Stars yakira la Jeunesse mu Kabagari. Imikino yo kwishyura iteganyijwe ku matariki ya 21 na 22 muri uku kwezi kwa kabiri. Nkuko bisanzwe bigenda, umukino wa finale muri irushanwa ry'igikombe cy'amahoro uzaba tariki ya 4 y'ukwezi kwa 7, umunsi u Rwanda rwizihiza isabukuru yo kwibohora. Ikipe ya APR FC niyo yegukanye iki gikombe mu mwaka ushize w'2017. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Naho amakuru ya sporo n'imikino mu Burundi aribanda ku mikino yo guhatanira igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu. Na amakuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Umpera zindwi twari turangije hatanguye ku rwego rw'igihugu ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu. Iryo higanwa ryitabwe n'imigwi 64 yo mu byiciro bya mbere, ivya kabiri n'ivya gatatu. Hari imigwi itorohewe. Mu nkino 10 zo ku munsi wa gatanu, urukino rwahuje umurwi Vitaro wo mu gisagara ca Bujumbura na Kiganda City wo muri komine Kiganda y'intara ya Muramvya rwatangaje batari bake. Umurwi Vitaro ukina mu cicaro ca mbere watsindiye imuhira Kiganda City ibitsindo 12 kuri kimwe. Ku munsi wa gatandatu naho nyene harabonetse urukino rumwe mu nkino 10 rwabayemwo ibitsindo byinshi. Burundi Sport Dynamique w'i Bujumbura mu cicaro cya kabiri watsinze Lumiere de Mosso Nyabitsinda wo mu ntara ya Ruyigi ibitsindo 11 ku busa. Mu nkino 12 zo kuri uyu w'Imana, Message Ngozi wo mu cicaro cya mbere wirahiye Agakura FC w'Igitega mu kutekerera ibitsindo 22 ku busa. Abakurikiraniye hafi izo nkino bibajije igituma habonetse ibitsindo byinshi muri izo nkino za mbere z'ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu. Yusuf Mosi ajejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yabwijwe ijya Amerika icivyo bitsindo byinshi byavuye ko
umwihozi uriho nuko twariko turatunganya iri higanwa amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu gihugu hagati canke intara zose na makomine bagumye basaba ikintu kimwe, nuko imigwi yose yohura tutarinze kuraba ubusumbane bafise hagati yabo. Kuko benshi bavuga bati twebwe amateka yacu nta numunsi numwe turakina na za Vitalo, turakina na za Interstar, turakina na za Message zimaze gushika ku rugero mpuzamakungu. Dukeneye rero yuko natwe duhura nabo. Yaho rero icyo byatweretse nuko hariho ubusumbasumbane buniniya cyane hagati y'imigwi iva mu makomine nk'ariya za Cankuzo, za Gisuru hariya. Ubwo busumbasumbane rero n'ubwaciye bwibonekeza mu gutsindwa ibitsindo byinshi.
Ubajeje w'amahiganwa muri Federation de Football du Burundi arahumuriza abakozi b'umupira w'amaguru ko mu gice cya 16 hazubwira igihindutse. Yusuf Mosi agafatira ku mirwi isigaye mu ihiganwa.
Ibitsindo bizogabanuka kuko imigwi isigaye mu ihiganwa n'imigwi ikomeye gusa. Ni ukuvuga yuko havuyemo imigwi ibiri gusa yo mu cicaro cya mbere. Imigwi yo mu cicaro cya kabiri nta yose nayo nyene isa n'iyagumyemo. Ni ukuvuga rero turavye ko hateza gusigara imigwi 32. Ni ukuvuga kuri 32 uzosanga dufise imigwi cicaro ca mbere n'ica kabiri ishika ku migwi 30. Aho rero abo basa n'abanganya turizeye neza yuko mu gice kigiri ca 16 atabitsindo vyinshi bizosubira kuboneka nk'ibi vyabonetse muri iki gice twatanguye.
Hari gishasha mu itunganyo w'igihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu cy'uno mwaka wa 2018 mu gihe ku mwaka uheze umugwi watahukanye igikombe waronkejwe imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Umugwi uzoba uwa mbere uno mwaka uzoronswa imiliyoni 2 n'ibihumbi 500. umupira w'amaboko volleyball naho ihiganwa yarabandanije ku ruhande rw'abasore n'abagabo mu ishyirahamwe ryo mu gisagara cya Bujumbura mu mpera zindwi twarayi turangije. Ku munsi wa gatandatu ASB watsinze Rumuri iseti zitatu ku busa, Bujumbura Uwezo wa ndani watsinze Muzinga iseti zitatu ku busa nyene. Ku munsi w'Imana naho Muzinga watsinze Vision iseti zitatu kuri imwe, Bujumbura Uwezo wa ndani utsinda Rumuri iseti zitatu ku busa, Rukinzo nabo watsinze ASB iseti zitatu kuri zibiri. Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ukubura amasoko ntanga nguvu azimbutse kandi yizigiwe ni imwe mu ntambamizi ikomeye ku iterambere mu karere ko muri Afrika yo munsi bugaragwa bwa Sahara. Hafi bica 70% by'abantu baba muri ako karere nta muyaga nkuba bafise mu bituma bakoresha uburyo buzimvye bw'amasoko ntanga nguvu nk'amazutu kugira bakoresha imoteri mu ntumbero y'ukuronka muyaga nkuba n'ibitoro byo gukoresha ku matara. Yamari kintu akarere ka Afrika katabuze n'izuba. Kuri bamwe mu bantu bakenye cyane kurusha abandi ku isi, imishwarara y'izuba irafise akamaro gakomeye cyane. Haheze ikiringo kiri munsi y'umwaka umugambi Power Africa wa Leta ya Amerika biciye mu kigo kijejwe iterambere mu makungu USAID n'izindi nzego bikorana ku vyerekeye uwo mugambi nk'ibiro bijejwe iterambere mu makungu vy'Ubwongereza, Fondation Shell n'ibangi ijejwe iterambere muri Afrika utangujwe. Uwo mugambi ujejwe kuzana umuyaga nk'ubufatiye ku mishwarara y'izuba mu ngo mu karere ko muri Afrika. Icyo uwo mugambi ushaka gushikako no guha umuyaga nkuba utageramira ibidukikije kandi uzimbutse ingo imiliyoni 200 mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara mu mwaka w'2030. Uwo mugambi warashimikiye ku mashyirahamwe yitaho ivyerekeye umuyaga nkuba mu bizotuma umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba kwiragira kurushiriza. Inkurikizi ni igabanuka ry'uburyo bukoreshwa mu kuronsa umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba, cyane cyane ku bantu baba kure y'uburyo bwo gutanga umuyaga nkuba bwari buhasanzwe. Ivyo birafasha cyane abanyagihugu mu kuborohereza ku bijyanye n'amatelefoni agendanwa kubera bariho amafaranga makeyi cyane yo kuyashyiramo umuriro. Kubera ubwo buhinga bushasha, abantu batari bake bararonka umuyaga nkuba ubwa mbere mu buzima bwabo uko umunsi utashe. Mu bice biba bironse umuyaga nkuba ubwa mbere, imirimo y'ubudandaji iriyongera, amavuriro arashobora kubika neza incandago, abanyeshuri bashobora kwiga mu kiringo kirekire inyuma y'uko bumaze kwira. Gushobora kuronka umuyaga nkuba utageramira ibidukikije kandi wizigiwe bishobora gutuma abantu batari bake bava mu bukene ntangere. Umugambi wo gutanga umuyaga nkuba ufatiye ku mishwarara y'izuba biriko bihindura bikomeye ubuzima bwa misi yose bw'abantu imiliyoni n'imiliyoni mu karere ko muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Shuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye abadufashije kubagezaho ibiganiro, wabishize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloys Bigirimana, nawe kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, nkaba mbifurije umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.